Iri ni ijwi ry'Amerika. Ubu ijwi ry'Amerika ritangira ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni saa 11 n'igice I Kigali mu Rwanda n'I Bujumbura mu Burundi. Abatwumva mwese mwaramutse neza aho muri hose muri kumwe na Etienne Karekezi hano I Washington. Uyu munsi ni kwa gatandatu. Dutangire ibiganiro byacu by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Ndagushimiye Etienne ndaramukije mwese muri ko murakwirikira ano makuru. Reka duyahere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwami Salman wa Arabie Saoudite yarashigikiye amasezerano Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bitanu rutura byo ku isi bagiraniye na Iraq ku bijanye n'umugambi w'ico gihugu gukora ibirwanisho ruhonyanganda. Aho hari umubonano wabaye ku munsi wa gatanu umiro kwa Perezida Obama nk'uko byamenyeshejwe na Caroline Presutti umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika akorera muri ibyo biro. Umwami Salman amakenga yari afise kuri ayo masezerano nuko atekanya gutezurira Iran ibihano by'ubutunzi ibihugu mpuzamakungu byafatiye ico gihugu Arabia Saudite ifata nk'umukeba byotuma gisubira itoto mu by'ubutunzi gikaca gisubira kwiganzira ku karere. Urwo rugendo rw'umwami wa Arabia Saudite ruje rushimangira insinzi muri politike Perezida Obama asa n'uri ko aratsinda nk'uko amaze kuronka abakenguzamateka benshi mu nama nkenguzamateka bashigikiye ayo masezerano. Mu kumusubiriza mu ndumane rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaciye yemerera Arabia Saudite imfashanyo ya gisirikare isoko ry'ibikoresho bya gisirikare biciye umuriyaride w'amadolari y'Abanyamerika hamwe n'abamenyereza b'Abanyamerika kugira ngo ico gihugu gishobore guhagarara neza mu ngwano kirimwo na Yemen. Abategetsi babiri barumvikanye kandi ko ingingo y'inama y'umutekano ku isi ariyo yoje imbere kugira ngo umute wa Yemen uboneke. Umwami Salman yavuze ati ako karere kibugu by'Abarabu gategezwa kurangwa n'umutekano ariyo shingiro ry'iterambere ry'ako karere nyene ni guca Arabia Saudite kirimwo. Antonio Guterres ayoboye ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'itaye impunzi HCR yaramesheje ku munsi wa gatanu ko ikibazo c'impunzi ziriko zirahungira ku bwinshi mu bihugu bya Buraya giteye agahinda, aca ahamagarira ibihugu bya Buraya kwitaho bikwiye gusumba impunzi zegeranijwe mu makambi. Yongeye avuga ati mu gihe ibyo bihugu bya Buraya byoguma bitumvikana ku kibazo c'impunzi bizotume byoroheza ihugwa cabo basoza abantu ku magendo n'ababagurisha. Umuvugizi w'iryo shirahamwe Melissa Fleming ku munsi wa gatanu nyene yari yamesheje ko ico kibazo cerekanye neza kwiga ibihugu bya Buraya bidahuza ku mapolitike y'ingene bifata impunzi aho zegeranirijwe, acasaba ko ico gikorwa cohagarikirwa na HCR hamwe na yashirahamwe mpuzamakungu rijejwe uruja n'uruza rw'abantu ku isi. Kuvyerekeye izo mpunzi nyene kuri uyu munsi wa gatandatu Leta ya Hongriya yaratanze amabisi atwara impunzi zari zirindiriye ku gituro c'igari ya moshi ya Budapest ku murwa mukuru wa Hongriya zibashikana ku mpaka wa Autriche. Muri abo harimwo abari bahisemo kugenda n'amaguru ilometero amajana ane. Umuryango Croix Rouge witaye imbabare muri Autriche umenyesha ko harindiriwe impunzi ziharurwa hagati y'amajana 8 n'amajana 5. Igihugu ca Hongriya rero cari canke izo mpunzi ko zibandanye urugendo kugira babanze bwandikwe nk'uko amategeko mpuzamakungu abitegekanya, ariko izo mpunzi ziranka zivuga ko zizokwiyandikisha mu bihugu ubutunzi bwifashe neza gusumba. Perezida wa Rusiya Vladimir Putin arifuza ko hoshingwa inteko mpuzamakungu zorwanya imirwi y'iterabwoba ku isi kandi ko perezida wa Siriya yiteguriye gutunganya amatora y'abashinga amateka agashinga na leta yojamwo n'abatavuga rumwe na leta yiwe. Ibyo yabivugiye mu nama yarimo I Vladivostok ku munsi wa gatanu ati kandi icyo kibazo ndamanze kukivugana na Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika ku telefone. Abandi bakivuganye icyo kibazo ni Perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan, ubutegetsi bwa Arabia Saudite, umwami wa Rudania Abdullah wa kabiri na Perezida wa Misri Abdel Fattah El Sisi. Ku mpunzi y'Abanyesiriya Perezida Putin avuga ko zitariko zirahunga intwaro ya Bashar Assad ahubwo zihunga amabi yakorwa n'imigwi y'iterabwoba nka Islamic States.
Amakuru avugwa ku isi n'ijwi rya Amerika hano I Washington DC. Tubibutse kandi mwese mutwumva mwakurikira ibiganiro byacu ku murongo wa FM 104.3 I Kigali mu Rwanda ndetse no kuri radio Inshuti ya Bose umurongo wa FM 108.3 I Kigali mu Rwanda. Kandi kuba twumva kenshi ku mugoroba mbibutse ko dufite programu kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu isamara igice zo kumugoroba I Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi ku mirongo ya FM. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira kiza kugeza isa 12 za mu gitondo. Ikiganiro kira gitegurwa n'urubyiruko ruri mu Burundi.
Kira
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 kira ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye amagara y'abantu
mu gitegurirwa mu kongera mu kagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwe bwe mwese bakunzi b'ikiganiro kira cijwe rya Amerika ikoreshwa rya gakingirizo k'abakenyezi niririjukirwa muri Afrika. Ubukene nimwe mu mvo ituma kadashobora gukwiragizwa mu bihugu. Yindi mvo nuko haheze imyaka 8 gusa kahashitse nkuko ishami rya ONU gitaho igwirana ry'abantu ku isi UNFPA ribimenyesha. Ivyo biruko mu gihe abakenyezi bagera ku miliyoni 200 bo muri Afrika bifuza uburyo bwiza kandi bushemeye harimo n'agakingirizo kabo kugira bashobore gutandukanya imvyaro. Inzitizi yo kudashikira inkuru hamwe no kudashigikirwa mu kibano bituma bataburonka nkuko ishami rya ONU UNFPA ribandanya ribimenyesha. Tumenyeshe ko abakenyezi baharugwa ku bice 75% vy'abagendana umugira wa sida baharugwa muri Afrika yo musi ya Sahara ari naho Burundi buherereye. Ico gitigiri kiduzwa hanini namabi akoregwa abakenyezi nko gufatwa ku nguvu nkuko ubushakashatsi bwo mu 2013 bw'ishami rya ONU rijejwe kugwanya ikiza ruhonya nganda sida ONU-SIDA bubimenyesha. Tumenyeshe kandi ko amashirahamwe mpuzamakungu yitaho iterambere ry'amagara y'abantu nka OMS, ONU-SIDA, UNFPA na Oxfam Novid agerageza guterera muri Afrika mu mugambi ujanye no kugwiza agakingirizo k'abakenyezi. Ibihugu nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Ghana na Nigeria nivyo biriko biratera intambwe mu kumenyekanisha no kugwiza agakingirizo k'abakenyezi nkuko Oxfam Novid ribimenyesha. Twibutse ko agakingirizo k'abakenyezi co kimwe n'akabagabo aribwo uburyo gonyene bwo kwikingira kwandura umugira wa sida n'izindi ndwara zandukira bice mu bihimba vyirondoka. Nkuko muvyumva mu kiganiro kira cuno musi turabira hamwe ibijanye n'ikoreshwa ry'agakingirizo k'abakenyezi. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda, ndasubiye kubaha ikaze. Mukwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega matwi ivyumviro bishikirizwa n'ugwaruka rutandukanye bwo mu gisagara ca Bujumbura. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira ico ruzi kugakingirizo k'abakenyezi. Ruganira na mugenzanje Haisa Liliane Inamahoro.
Basha kuva mvuka sindaga kubitijisha kugakingirizo k'abakenyezi akabaga uko bona mazuko bona ku boti
sindana pima no kukambara ngo numve nuka metsinda wapi
ndo dakaze ko kana ko ndabona ubu byitore kukanye kangena ndakabonye
nari geze no kubona igitabo byanditsemwe ingene bakambara ngo bafatisheze bagashira kukuguru ngo bakagashisha nimba ari utokuru sinanabyitaye kuko navuga ko bitoshikira je ndagakoresha
yego gakarakingira kwera indwara z'ibyaduka nyene ziba ziciye mu bihimba by'irondo
nziko kavise imiringa ibiri hari umuringa munini na mutoyi gafasha kwikingira umugira wa sida no gusaminda
agakingizo k'abakobwa gakoze nk'umunani
baba kavuga ko ari agafuko kameze ngitsina cyabo akabaga barabona karumuviringo nibaza ko akabagore kaba kari pra kagunira umukero
nkatwebwe impaho gakingizo k'abakenyezi uko kamya ngo fungure kabwo byiza icyo kwazo cyo kwishura abakenyezi
Ubudasa umukoga yambaye akumuhungu ntibishoboka kubera igitsina cy'umuhungu n'umukoga atari cyo kimwe nabwo ntibukoze cyo kimwe.
Umukenyezi ashobora kumara isaha irenga yambaye agafuko. Ivyo birafasha gukinga kwandura indwara zica mu bihimba vyirondoka na cane cane mu bihugu biguriyemo amabi yo gufata ku nguvu abakenyezi nkuko biri mu cegeranyo c'ishami rya ONU ONISIDA co mu 2013. Vyongeye bigabanya kwibagira guhuza ibitsina batikingiye nkuko bashakashatsi mu vyamagara y'abantu babimenyesha. Ikindi ciza c'agakingirizo k'abakenyezi nuko bitihuta kukambura mu gihe umugabo ahejeje gusohora imbuto nkuko bashakashatsi mu vyamagara y'abantu babandanya babimenyesha. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ikoreshwa ry'agakingirizo k'abakenyezi mu Burundi, tega amatwi Itohoza. Mugenzanje Haisali Diane Inamahoro yagiriye mu gisagara ca Bujumbura.
Arime kabo byamutsume baza kubwira ati ndakambara nunda za kubwira ati sindakambara.
Ikoreshwa ry'agakingirizo k'abakenyezi ntiririjukirwa mu badandaza umubiri. Abo twaganiriye muri komine Buyenzi ku ibarabara rya 26 batwiganira ko kabatuma batoroherwa kurangura amabanga mpuzabitsina nk'uko bavyipfuza. Aha ni mu gihe baguma bagafatishije intoke bariko bahuza ibitsina. Mukuru Eme amaze imyaka 15 akora ako kazi avuga ko umwitwarariko wo kuguma gafashe kugira ntigahere imbere mu mubiri ari umubuza kugakoresha. Ayandi mahinyu bato ako gakingirizo k'abakenyezi nuko kabababaza mu gitereko. Ivyo bikunda gushika iyo barangura amabanga muza bitsina n'abagabo bakoresha ingufu nyinshi nkuko Sauda Harera Imana bivuga.
Jewe akakingirizo k'abakobwa kubisanzu karamba bazanga hejuru cyangwa abagabo barasumbana ingufu uko uragira sexy arashobora kugira bya bindi bekukubita ngo pa pa bicawu kubera kindani niyo mpamvu byose ndagakunda.
Ukutaboneka ku rugero rukwiye kw'agakingirizo k'abakenyezi nimwe mu mvu z'ukutagakoresha. Abagurisha umubiri twayadze bamenyesha ko bataronka aho babugurira mu makartie babamwo. Ivyo vyunyugwa nuko bukenye mu bubiko bw'imiti. Insiguro nuko ikigega c'isi yose cahagaritse gutanga uburyo nkuko Therese Ntahomagaze ajejwe igisata co kugwanyikiza sida ku rwego rw'igihugu SEPSNLS abivuga. Ariko kandi ukutaronka nk'amakuru akwiye y'agakingirizo k'abakenyezi mu badandaza umubiri bituma batagakoresha bishemeye. Nzeyimana Violette amenyesha ko inyigisho yahawe umunsi umwe zitamunyuze.
Agafuko k'abagabo k'abakenyezi ntako ndakoresha
nta nakurabona
ukabanda amaze kukabona arigeze kuduha ku seminari mugace ntako nigeze nkoresha n'ubu nta nakundo menya n'ukwambara ngo kameze gute.
Naho biri uko agakingirizo k'abakenyezi kari mu buryo bushoboye gukingigwirirana ry'umugera wa sida mu badandaza umubiri. Eme Bukuru amenyesha ko akoresha agakingirizo k'abakenyezi mu mpisho iyo aronse umukiriya yifuza ko bahuza ibitsina batikingiye. Mu rwego rukuru rw'igihugu rujejwe kugwanya sida SEPSNLS bamenyesha ko abadandaza umubiri bashoboye kumenyekana mu Burundi muri imyaka 2 iheze bababa 52,000. Ubunini bw'ico gitigiri butera impungenge ry'ukwandukizanya ico kiza mu gihe batokwijukira gukoresha ko gakingirizo nk'uko amakuru dukura muri ugo rwego SEPSNLS abandanya bimenyesha. Kabanka ko birashika ko abagabo bifuza guhuza ibitsina n'abadandaza umubiri batibangikanije agafuko kabo. Ni vyiza ko bakenyezi baba bafise akabo nkuko tuviganirwa n'umwe mu bagabo twaganiriye.
Urumugabo birashika nka twebwe dukorera mu kabare ukagenda wishiramo guhita nyene urangura ayo mabanga atakindi kintu uyumviriye. Umugabo nko mu gihe umukenyezi yabagafise bashobora kuvuga ati cenda gashireyo wewe arangura amabanga yiwe nkuko abizi ariko jonze abanzi yuko bya bintu twarwanya twatsikingiye.
Amahimiriza yikoreshwa ry'agakingirizo k'abakenyezi ntakogwa ku rugero rukwiye. Ujejwe igisata cyo guteza imbere imenyekanisha mu ishyirahamwe PSI Nicolas Sanzuguimo amenyesha ko mu bikorwa bafise bahimiriza ikoreshwa ry'akabagabo gusa. Kukaba nkako ku bukingirizo 14,000 bw'abagabo bwasohotse ubw'abagore ntibwarenze 122 muri uku kwezi k'umunani heze nkuko ujejwe igisata cyo guhimiriza kwipimisha umugera wa sida mu ishyirahamwe ANSS Jean-Marie Chambara abimenyesha. Amakuru dukura muri ANSS abandanya amenyesha ko inyigisho ku bukingirizo zitangwa muri rusangi uguhimirizanya hagati y'abadandaza umubiri ntigushemeye. Umwe muri bo atwiganira ko bakengerana.
Inyigisho duhereza abamaraya hari ukwikingira hari indwara zifatira mu bihimba by'irondoka zose bakazidusigurira tukazibabwira. Hari izindi uri kurazigisha kubera baba babona umenga mukora kazi kamwe zica zikugaya. Hari n'abandi bagiye turi muri aka kazi abaremesha kiyago tukagenda tuva muri zo muri ako kazi tukabigisha kandi hari abavyitaho n'abandi batavyitaho.
Abo twayadze bamenyesha ko muri rusangi abagabo aribo bahitamwa gakingirizo gakoreshwa.
Agakingirizo k'abakenyezi gakwiye kugurishwa ku giciro giciriritse. Ivyo vyofasha abakenyezi batari bake kugashikira. Ishira hamwe rijejwe kugwanya ikiza sida muri Afrika Opales limenyesha ko vyadugije ibitigiri c'abagakoresha mu gihugu ca Maroc. Amareta akwiye gushira inguvu mu kumenyekanisha agafuko k'abakenyezi mu migambi yayo yo kugwanya ikiza ruhonyanganda sida. Ivyo bikwiye guca mu kugwiza uburyo bw'amafaranga nk'uko ishami rya ONU rijeje kugwanya sida ribandanya ribihanura. Reka dusubire duhe ijambo mugenzanje Haisal Liliane Inamahoro adushikirize ikiganiro yagiriraniye na Therese Nahumpagaze ajeje ibikorwa byo kugwanya sida mu rwego rukuru rw'igihugu rujeje kugwanya sida SEPSNLS.
Mufasoni Therese Ntampagaze ndabaramukije.
Mwaramutse.
Abo twayadze baravuga yuko batakazi neza intambamye yabayiyahe mu bijanye n'imenyekanisha ryako gakingirizo k'abakenyezi.
Uko misi ziragenda niko nabadufasha bazabaragabanuka kandi baritaho cyane kugura imiti gusumba kumenyekanisha ubwo buryo bwo gukinga.
Ngo tubwirira igituma muri kino gihe turiko turaganira mu bubiko ako gakingirizo k'abakenyezi atagahari.
Fomondiale yari dufasha kubugura mu nyuma yaravuze yuko idasubira kugura kubera yuko ibona ko bidasohoka neza nk'ubwo abagabo butaye igihe rero bwaguza amafaranga kandi ruti neza n'ingene buzimvye. Finwap yavuze yuko mu minsi za bazatugurira bukeye dusubire turabe yuko gusohoka.
Ikoreshwa ry'agakingirizo k'abakenyezi muragishimiye canke haraho mwananiwe nk'ugwego rujejwe kugwanyikiza ntunyanganda sida.
Hari ibyo twashoboye n'ibyo tuzokosora. Hari byinshi twashoboye ko turashije kuzana mu Burundi mugabo rero sinovuga yuko biri ku rugero twari twifuza bakagakoresha cyane cyane abakenyezi genera n'abagabo benshi kugira ngo bakinge umugera wa sida.
Mfasoni Therese Ntampagaze ndabashimiye.
Ndabashimiye namwe mwakoze.
Ndagushimiye Haisa Liliane Inamahoro kuri ico kiyago dushikirije. Tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo kaduhanura kwirindikiza ronya nganda sida kumuririnzi Rugeri Nyange Halidi batazira dogo A. Bibutse abatwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwe rya Amerika. Uno musi tukaba turiko tuyaga kuvyerekeye ikoreshwa ry'agakingirizo k'abakenyezi. Gwaruka ntimurambigwe. Uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
None ko twumva akugakingiriza ari kanini nikashora kumuheramwe mugiye bakorarangura aya mabanga.
Iyo bishitse umukenyezi akakambara nabi karashobora kwinjira mu ndani ariko araheza akavyumva muri uwo mwanya nyene bagahagarika aya mabanga agaheza akakambara neza. Ariko si ibintu bishika kenshi na kenshi kuri babandi bagitangura kukambara bataramenyera ikintu bagashiramo. Mbaza ndakwishura.
No bazi ngene kametse ingene bagakoresha.
Agakingirizo k'abakenyezi kagizwe n'imiringa ibiri. Umuringa wo hejuru uja mu gitereko cy'umukenyezi niwe muringa mutoya umugore yinjizamo indani kandi bisabwa yuko yimenyereza ukuna kinjiza kugera gashowe kujamo neza katamubabaza. Hama wa muringa munini yawo hasi ugenda ugafuka ibihimba vyirondoka vy'umukenyezi vy'inyuma kugira bimukingire zangwara zica mu bihimba vyirondoka ntagira ikibazo ngo azandure. Hama umuringoti ukozwe n'ibyitwa latex ari ibintu bakoresha ababinonosoye bituma ata muntu numwe akambaye ngo aheze agire ingaruka umubiri canke mu bihimba vyirondoka abavyambaye. Uwo muringoti rero uri hagati y'iyo miringa ibiri ufise santimetero 17.
mbaza ndakwishura.
Muganga tasha kwazi gituma agafuko kawa kenyezi arika nini gusumba kawa gawa.
Mugugakora bisunze yuko hagati yigitereko cy'umu kenyezi n'ibimba virondoka byo hanze hashobora kuba hakingiwe neza ata ngorane nimwe umugore ngo aheze agire iyo akambaye ariko ararangura amabanga mpuza bitina.
Mbaza ndakwishura.
Benshi ntibazi kubukoresha ubw'abagore. Sinzi icyo mwofasha kugira ubisansibirize hose babimenye kugira bukoreshe.
Muradi yuko kugira umuntu amenye gukoresha ikintu cyacu cyose mu buzima nuko gambere babayimenyesheje. Mu mashiri hamwe atandukanye yitaho amagara y'abakenyezi barabigisha kwitwararika gutandukanya imvyaro. Muri ubwo buryo bwo gutandukanya imvyaro babereka harimo gukoresha gakingirizo. Gukoresha kajya gakingirizo bisaba ubumenyi. Kugakoresha kenshi na kenshi kugira ushobore kukambara neza.
Gwaruka n'umunyene ntimurambigwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira bahe insiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze mu gace ka kabiri kivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
None ko ako gakingirizo nyene k'abakenyezi bavuga yuko gashobora kumara amasaha mu gitsina cy'umukobwa. None nko mu gihe yoba akeneye kuja kumwanda muto birashoboka ko yogakurayo akongera akagasubizayo.
Oya araheza agakuma urya muringa ukingiye ibimba vyirondoka vyiwe vyo hanze akaheza akagenda umwanda mutoya n'isuku hama agaheza agakaraba agasubira mu vyo yararimwe arinza agakura acagata agaheza kamara kani gashasha kuko nta suku yo baririmwe kandi agakuya agaheza agasuka akakambara arashobora kuhakuramo ingwara bivuye ku mucafu canke aho yoba yagateretse.
Mbaza ndakwishura.
Umuhungu yikingiye yambaga kingizo kabagabo umukobwa akaba yambaga kingizo kabagore iyo bahuje ibitsina niho babikingiye sampulsa birashoboka ko bahuje ibitsina bagambaye bwose.
Iyo umukobwa n'umuhungu bose bambaye gakingirizo nkankeka yuko kwikingira ari jana kwijana ariko niba bikenewe umwe muri bo yambaye agakingirizo akakambara neza ntangorane iza kuba haba no kuvuga ko umwe aba yikingiye kandi ataza kwandukiza uwundi ari zangwara zica mu bimba byirondokana cyane cyane umugera wa sida.
Mbaza ndakwishura.
Kubera iki haje gakingirizo k'abagore? Akabagore ni kari kabakwiye. Hoba hariho amahenyo yibonekeje cyane.
Oya, nkuko mubizi mu bisanzwe ari utw'abagabo ari utw'abagore nta ntambamyi zihari ugakoresheje neza. Bashatse yuko bamwe bishitse umugabo ntakambara, umugore ashowe nawe kukambara.
Mbaza ndakwishura.
Muganga, agakingirizo k'abakenyezi kambarirwa indani. Nkubu iyo yakambaye hagahera umwanya munini nigashobora kuba ko kwinyurura ko kikura ko canke kakabandanya koro kagashuha kuburyo gacika hamwe winjije cyo sanga bimwe yari yikingiye biciye bisanga ahubwo ari byaciye yandura kugacyo sanga gaciye karatabuka.
Burya bushuhe bwo mu mubiri w'umukenyezi ntacyo bwonona ahubwo nukumenya yuko agakingirizo k'umukenyezi gafise amavuta menshi kurusha agakingirizo k'umugabo. Rero kaguma ganyerera neza atangorane nimwe naho aza kurangura amabanga mpuzamitsina amaze amasaha atatu anakambaye ataco kaza kuba ntigatoboka canke ukavemo.
Ikiganiro nikira cijwe rya Amerika n'ubunyere muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura. Tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Nagomba mbaza ako gafuko kabigeme twumvikanye n'umugabo ko turarana ndakambaye turamara amabanga y'abatsu bwa mbere none ubwa kabiri ko muvuga ko ukaje kumara amasaha 8 tuguma dukoresha ko nyene cyangwa ugumuhindura iyo niyo nyishye dushaka.
Uko kuvuga yuko agakingirizo k'umukenyezi umugore ashobora gukamara amasaha 8 nikugira hajya iyo umukenyezi yiteguriye umugabo wiwe mbere yuko barangura amabanga mpuzabitsina bireka kwica ayo mabanga yawo ayitegura neza mu mutekano azi neza ko yambaye kagakingirizo kugira yikingire aramutse akambaye agakoresha rimwe gusa ahejeje bigashika yuko agomba kurangura andi mabanga mpuzabitsina akwiye kugakura akambara akandi kugira yikingire neza.
Mbaza ndakwishura.
muganga birashika kagatobo kugira muri ko baragakoresha
ego byashobora gushika ko gatoboka na cyane cyane nk'iyo umukenyezi akambaye afise inzara ariko arakambara kuko bisaba ubuhinga kubimenyereza nk'icuro gatatu kane kugira umenye kugashiramo neza ugasanga aragatoboye atabizi canke yariko arafasha yimba cirondoka c'umugabo kwinjira mu gitereko ugasanga aragize rwara canke ibyo yambaye biratumye gatobora ako gakingirizo ariko n'ukumenya yuko kujya gakozwe agakingirizo k'abakenyezi gakomeye kuko ntigatabuka cyo kimwe nka kujya kabagabo gatabuka n'ingogana n'ingoga
mbaza ndakwishura
niyo ko baravuga ngo ni kaniniya abantu babonze karabakwira bose
ego cyane gakozwe na cyane cyane bishimikije ibihimba byirondoka by'umukenyezi na cyane cyane gitereko kandi nta wonze nta muto wari wowe sasha kukambara nta ngaruka mbibiza kumugirira
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka n'ubunyere tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kaduhanura kwirinda kwandura ikiza sida ko muririnzi Rugere Nyange Halidi batazira dogo A jambo abanywanyi bacu umunywanyi yatwandikiye turamutsa yongera avuga ko yamarura mukanwa avuga ko naho yiyugumura bidahera ningoga kandi ko nimwe muziwe zamazimota nabi abazico bivako muganga Anita Munyana muduhera inyishu umunywanyi
birashobora gushika yuko umuntu agira mukanwa harura mbere ukumvumengo wari ibintu bikarishe mukanwa hane yameze neza birakunda gushika ariko ni ibintu bibiri byashobora kuva yuko ufise imiti ufata kumunsi muskwera ingwara ugendana canke ugasanga ni kimenyetso c'ingwara igira yibonekeze canke ugasanga ni kimenyetso conyene c'ukurura mukanwa ngaho rero umuntu arashobora kuraba ikinashobora kuba yariye ukuntu yoba amerewe muri uwo mwanya bishitse yuko uwo mururazi ufise ibindi bimenyetso by'iruhande nko kumeneka umutwe canke kubabara mu nda eka canke ikindi kindi kimenyetso kindi woca wirukira kwa muganga ukahanuza muyage aheze akuvure neza
Nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahugwaruka rutanga isiguro ku myibutsa y'abasokuru uno musu uvuga uti nta ndagukunda nka kwankira umwana bikubwiye iki
Icho uwo mwibutsa cyo mbona usigura nuko sinshobora kuvuga yuko turabagenzi twese dusabana noja ngaho tugatwenga tugatera inkuru nguru mugenzi mugananje mbonye umwana wawe aje mu rugi wanze akaba ari giti ibitutsi
bikubwiye iki
cyumvira nkuramo nuko umugenzi w'umugenzi wanje abari umugenzi wanje
bikubwiye iki
nta ndagukunda nka kwankira umwana ntushobora kumbwira ko je unkunda ukanyankira abanje canke ukanyankira ivyi wanje ubwo sino guhita n'urukundo cyo bari kindi kintu duhurira ko ubunkeneye ko kuko kubara gahemo
arabitoye
Aha niho ikiganiro cyacu kirangiriye. Twibutse ko twashimikiye kubijanye no gukoresha gakingirizo k'abakenyezi. Ndashimiye mwebwe mwese mwariko murumviriza ikiganiro kira. Shimire Haisa Liliane Inamahoro yamfashije gutororokanya amajwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza rungi kubutumwa kuri 368319 151 canke kuri 76233790 canke kandi kuri 75994971 kuri mikro mwari kumwe na jewe ala if irankunda ndabaseze mvuga nti naho ubutaha
Chari kigani rokira, mwateguri wenijwi ya Amerika.
turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejeje ikiganiro kira abatwumva mwese kandi mu masogonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isaha.
Baramutse neza dususuruke. Uyu munsi nagira ngo munyemerere maze turebere hamwe indirimbo esheshatu zagurishijwe cyane kurusha izindi ku isi kuva mu 1995. Ni ukuvuga mu myaka 10 ishize. Ikaze mu kiganiro dususuruke. Crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing. Yitwa Candle in the Wind y'umwongereza Elton John niyo ya mbere yagurishijwe cyane muri iyi myaka 10 ishize. Candle in the Wind yonyine ubwayo yagurishijwe ku buryo bimwe bita single miliyoni 36 mu 1997. Elton John yayiririmbye mu rwego rwo gusezera kuri Lady Diana, umugore w'igikomangoma Charles w'Ubwongereza. Lady Di yari yitabye Imana azize impanuka y'imodoka. Indirimbo ya kabiri yagurishijwe cyane kuva mu 1995 ni My Heart Will Go On y'umunyakanadakazi Celine Dion mu 1998 yagurishijwe ari miliyoni 15. My Heart Will Go On ni indirimbo nkuru iherekeza film Titanic nayo yakunzwe cyane. Susuruka ku ijwi rya America address radio yacu @voanews.com. Turaganira ku ndirimbo shesha tuzagurishwe cyane kurusha izindi muri iyi myaka 10 ishize, no kuvuga kuva mu 1995. Nyuma y'indirimbo Candle in the Wind ya mbere yaririmbwe na Elton John w'umwongereza mu 1997 na My Heart Will Go On y'umunyakanada kazi Celine Dion mu 1998 yagurishijwe cyane ari ya kabiri, indirimbo ya gatatu yagurishijwe cyane ni I Got a Feeling y'itorero Black Eyed Peas ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yagurishijwe mu 2009. Yagurishijwe ari miliyoni 14,600,000. Muho yakoreshejwe cyane hakomeye harimo ko yabaye indirimbo yubahiriza igikombe cy'isi cya rugubi mu 2011 muri Nouvelle-Zélande. I Got a Feeling, Black Eyed Peas. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night.
Gonna be a good night. That tonight's gonna be
Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC ikiganiro dususuruke. Adresse yacu ni radio yacu @voanews.com. Turi kuganira ku ndirimbo esheshatu zagurishijwe cyane muri iyi myaka icumi ishize, zagurishijwe cyane rwo kurusha izindi kuva mu mwaka w'1995. Indirimbo ya kane yagurishijwe cyane ku isi ni Tic Tac ya Kesha mu 2009. Yagurishijwe ari single miliyoni 12,800,000. Tic Tac Kesha. Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
Hey, what up, girl?
Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
Let's
before
go.
I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Dropped up and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up. Tonight, I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop. No, oh, oh, oh. Like Mick Jagger, I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out, out. The police shut us down, down. Police shut us down, down. Ho, ho, shut us down. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight.
Uva ikiganiro dususuruke ku ijwi rya Amerika. Adresse yacu ni radio yacu @voanews.com. Bruno Mars mu ndirimbo ye Just the Way You Are nuwa gatanu mu 2010 yayigurishije ari miliyoni 12,500,000. Just the Way You Are, Bruno Mars.
So beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see you.
Dususuruke iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC radio yacu @voanews.com twaganiraga ku ndirimbo esheshatu zagurishijwe cyane kurusha izindi muri iyi myaka 10 ni ukuvuga kuva mu 1995 dusoreze rero ku ndirimbo ya gatandatu Time to Say Goodbye Andrea Bocelli na Sarah Brightman bayigurishije ari miliyoni 12 mu 1996 maze rero mugire weekend nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi mbasigiye Time to Say Goodbye.
Is he? time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. So we all must lend a helping hand.